radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Veniste nshimye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ngingo nkuru twabateguriye. Umuryango Human Rights Watch waranye uburenganzira bwa muntu urashinja abarwanyi ba M23 ibyaha bitandukanye birimo ibyo mu ntambara, gufata ku ngufu abakobwa n'abagore n'ubwicanyi ku baturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage barenga ijana baruhamye mu mpanuka y'ubwato yabereye ku ruzi rwa Niger mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Nigeria. Ubwo bwato bwari butwaye abantu bagera kuri 300 bavuye mu bukwe. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagejejwe imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida. Yahakanye ibyaha byose 37 aregwa birimo ibyo kutabika hakwi impapuro zirimo amabanga akomeye y'igihugu. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afurika abantu barenga ijana baruhamye mu mpanuka y'ubwato yabereye ku ruzi rwa Niger mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Nigeria. Abandi benshi baburiwe irengero. Ubwo bwato bwari butwaye abantu bagera kuri 300 bari bavuye mu bukwe. Umwe mu bategetsi gakondo bo muri ako karere yavuze ko ubwato bwahuye n'umuhengeri bukagunga igiti cyari cyaguye mu ruzi. Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndokumwe na Oriane Itangishaka Diane Ninahazwe na Geoffrey Mutagoma. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagejejwe imbere y'urukiko rwo muri Miami muri Leta ya Florida kuri uyu wa kabiri. Yahakanye ibyaha byose 37 aregwa byo kutabika hakwiye impapuro zirimo amabanga akomeye y'igihugu. Niwe wa mbere mu bategetsi ba Amerika ukurikiranyweho ibirego nshinja byaha. Geoffrey Mutagoma
araregwa kuba yaragumanye mu buryo butemewe n'amategeko zimwe mu mpapuro z'amabanga y'umutekano w'igihugu nyuma y'uko avuye ku butegetsi gutambamira abashatse kuzimwaka no kuvuga amagambo y'ibinyoma kuri icyo kibazo. Iki kirego gikubiyemo ibirego 37 gishingiye ku itegeko ryerekeye kuneka igihugu ribuza umuntu ku giti cye kugira amabanga y'umutekano w'igihugu no gutambamira ubutabera. Riteganya igihano gishobora kugera ku myaka 20 ku muntu uhamwe n'icyo cyaha. Donald Trump avuga ko ari umwede, akemeza ko ibi birego bigamije gutambamira gahunda ye yo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika. Kugeza ubu nta kigaragaza ko adashobora kuba yakwiyamamaza ndetse yatsinda akaba yakongera kuba perezida.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite barasaba perezida Joe Biden gufatira ibihano Afurika y'Epfo bayishinja gushyigikira Uburusiya mu ntambara bwashoye kuri Ukraine. Oriane Itangishaka.
Umugwi w'abashingamateka bahurikiye mu migambwe ibiri ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuza ko Perezida Biden afatira ibihano Afurika y'Epfo kubera ibirego byashikirijwe bivuga ko icyo gihugu kiriko kirafasha Uburusiya mu ntambara na Ukraine. Nk'uko biri mu ikete ryashyizwe habona mu kinyamakuru cya New York Times, bavuga ko Afurika y'Epfo yahinduye ikibanza cy'inama y'ubudandaji ikomeye bakayishyira mu kindi gihugu. Abo bashingamateka bavuga ko Afurika y'Epfo iri kirafasha Uburusiya mu kubaha ibigwanisho. Barongera bakibaza niba icyo gihugu gikwiye kubandanya gishigikirwa mu budandaji bwacu kigirana na Amerika biciye mu itegeko ryo korohereza ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Iryo kete ryanditswe ku itariki 9 z'uku kwezi kwa gatandatu ryarungikiwe umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken, umuyobozi mukuru w'ibiro bya leta bijejwe ubudandaji Catherine Tai, hamwe n'umuhanuzi ajejwe ibibazo by'umutekano Jack Sullivan. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Afurika y'Epfo yasohoye urwandiko ruvuga ko igihugu ciwe cyabonye iryo kete, akavuga kandi ko kibandanya gushima ugufatwa mu mugongo kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero z'inama yerekeye ubudandaji n'ibihugu bya Afurika.
Abasivili barenga 600,000 nibo bishwe mu mezi 20 ya mbere yakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Myanmar. Ibi byatangajwe n'ikigo cyo muri Norvège giharanira amahoro no kwirinda amakimbirane, Peace Research Institute of Oslo. Diane Ninahazwe.
abo bose bishwe hagati igenekerezo rya mbere y'ukwezi kwa kabiri ko 2021 n'irya 30 z'ukwezi kwa 9 ko 2022 nkuko ico kigo kibandanya kubivuga muri raporo yacu. Abakomeretse muri ico kiringo ni 2614. Ikigo Peace Research Institute cyo muri Norvège cemeza ko benshi manyagihugu bishwe bagandaguwe n'uruhande rw'abasirikare batembagaje ubutegetsi. Hari ariko nabishwe n'uruhande rwari ruhanganye n'abasirikare bakoze kudeta muri Myanmar. Abatembagaje ubutegetsi muri Myanmar bagirizwa kwica abantu 333, abari bahanganye nabo bakegekwa ko impfu z'abagera ku 2,152. Hari 12 bo babarishwe n'abasivile, 1,770 nabo bagandagurwa n'abataramenyekana. Ibiharuro byatanzwe na Peace Research Institute yo muri Norvège biri hejuru cyane ugereranije n'ibindi byatanzwe muri kahise n'ayandi mashyirahamwe yigenga arimo na mpuzamakungu. Ikigo Peace Research Institute kivuga ko ivyo biharuro bishobora no kuba birenga ku byo cyatangaje muri raporo yacu nshasha.
Murakoze Oriane Tangishaka, Diane Ninina Hazwe na Geoffrey Mutagoma. Mukomeje kumva radio ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kubasuhuza. Umuryango Human Rights Watch waranye uburenganzira bwa muntu urashinja abarwanyi ba M23 ibyaha bitandukanye birimo ibyo mu ntambara, gufata ku ngufu abakobwa n'abagore n'ubwicanyi ku baturage bo mu burasirazuba bwa Congo. Human Rights Watch kandi irashinja leta y'u Rwanda gushyigikira abarwanyi ba M23. Inkuru irambuye Diane Ninina Hazwe.
Muri hapo ya Nshasha ishami Human Rights Watch ivuga ko ivyaha ryagiriza abarwanyi ba M23 vyakozwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 ku mwaka w'2022 muri Republika Demokarasi ya Congo. Iryo shirahamwe aha rigasaba ONU gufatira ibihano abarwanyi b'umurwi wa M23 n'abategetsi b'u Rwanda. Umushakashatsi wa Human Rights Watch Clementine de Montaudier mu majambo yiwe muri iyo raporo yagize ati ubwicanyi bw'urutavana ko no gufata ku nguvu abatandukanye bikogwa na M23 biba ahanini kubera abasirikare b'u Rwanda bashigikiye kandi bafasha abarwanyi ba M23. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ryabajije Yolanda Makoro avugira leta y'u Rwanda ico Kigali ivuga ku vyagirije vya Human Rights Watch acayishura ko u Rwanda rutazokwigera ruterwa ubwoba n'ico yise umugambi ugamije kuyovya abantu no gusamaza impande zitandukanye hamwe no kubangamira utwigoro tuganisha ku mahoro arama mu karere. Icegeranyo ca Human Rights Watch kibandanya kivuga ko hagati y'ukwezi kwa 11 ko mu 2022 no kwa gatatu ko mu 2023 iryo shirahamwe harabagituye baribwira abantu barenga 10 bishwe bunyamaswa n'abagwanyi ba M23 hamwe n'abapfasoni 14 bafashwe ku nguvu n'abo barwanyi. Human Rights Watch ikavuga ko muri abo bapfasoni bafashwe ku nguvu harabakoregwa yayo mabi mu maso y'abashingantahe babo n'abana babo. Icegeranyo cha Human Rights Watch kiranagaruka ku bitero iryo shirahamwe rivuga ko umurugwi w'abarwanyi wa M23 wagavye mu mihana itandukanye ibamwe abantu muri Kivu ya ruguru. Ni bitero Human Rights Watch ivuga ko vyishe vyongera bikomeretsa abasivile binasambura n'amabarabara. Human Rights Watch ayikavuga ko ivyo bitero byaje bisongera isibe akaga Republika Demokarasi ya Kongo yari sanzwe irimwo. Mu mpera z'umwaka uheze twibutse ko ishyamwe mpuzamakungu ONU naryo yaryavuze ko M23 yishe abanyagihugu bagera ku 170 bo mu kigwati citwa Kishishe. Ico gihe ishyamwe Amnesty International riharanira agateka kazi na muntu ryaryavuze ko abarwanyi ba M23 bafashe ku nguvu abagore bagera ku 10 bo muri ako karere. Umurwi w'abarwanyi ba M23 wama wahakanye ivyagirije byo kwica abasivile canke gufata ku nguvu abagore n'abakobwa. Raporo ya Human Rights Watch ikavuga ko hari kandi imirwi irwanya M23 ikorana vya hagufi na hagufi n'igisirikare ca Congo yafashe nayo nyene ku nguvu abapfasoni n'abigeme bo muri Republika ya Demokarasi ya Congo.
Urakoze Diane ni nahazwe amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arasaba Papa Francisco kwita ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu. N'ubutumwa bahaye intumwa ya Papa Cardinal Luis Antonio uri mu ruzinduko muri icyo gihugu ujimisho kandi bakomeye.
Ibi biravugwa mu gihe Cardinal Luis Antonio Tagle intumwa yihariye ya Papa Francisco yari mu ruzinduko mu mujyogo muri mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Uyu yasomeye misa kuri paruwasi ya Gatulika ya Mont Carmel aho yakiriwe n'ibihumbi by'abakirisitu bari baturutse mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Goma. Muri uyu mujyi kandi hari hazindukiye abagize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya Ruguru bari mu kimeze nk'imyigaragambyo, ahanini bari bafite ubutumwa bifuza kuri iyi ntumwa yihariye y'umushumba wa Kiliziya Gatulika. Aba bari bitwaje ibyapa byanditswe amagambo akubiye mu butumwa bahawe uyu mushyitsi. Muri yo twavuga nka turambiwe umutekano muke mu gihugu cyacu, turambiwe ubuyobozi bwa gisirikare mu burasirazuba, turambiwe kwicwa no gufatwa ku ngufu kw'abagore n'abakobwa, turambiwe kubona imitwe yitwaje intwari ikomeje kwibasira abaturage ba Masisi na Rucuru. Imbere y'intumwa y'umuyobozi wa Kiliziya Gatulika mu ruzinduko arimo mu mujyi wa Goma, aya mashyirahamwe yagaragaje akababaro baterwa no kwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba.
Turishimye
cyane kubona Papa Francisco yadutumiye intumwa ngo zitugezeho ubutumwa bwiza. Ariko twebwe nk'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu turababaye cyane kubera ko umutekano muke ukomeje kuba mu gihugu cyacu. Abantu barapfa, abagore tugafatwa ku ngufu. Ibyo rero tubona yuko ari ikibazo gikomeye hano mu burasirazuba bwa Congo. Moise Hangi wo mu muryango Luca uharanira impinduka muri Congo avuga ko Papa afite ubushobozi bwo kubona igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Nibyo, ni umuntu ukomeye kandi arashoboye. Twebwe twizera ko Papa afite ubushobozi bwo kudufasha mu kugarura amahoro hano iwacu, kandi ibyo turabyizeye. Na nibyo tubona muri Kiliziya, twagiye tubibona mu bindi bihugu. Niyo mpamvu natwe twizeye ko hano muri Congo ashobora kudufasha. Ikirangaje imbere ya mashyirahamwe ubu ni ukubona umutekano ugaruka mu burasirazuba, impunzi zigasubira mu byazo. Ibyo ariko leta nayo ikabishyiramo imbaraga. Fideline Kayindo wo mu ishyirahamwe Filimbi ni ko abibona. Tuzanye ubu butumwa kuko tubona Papa yageze ahangaha abinyujije mu ntumwa ye yohereje hano. Dukeneye kubona amahoro agaruka mu bice byacu, kandi uretse guha ubutumwa Papa, turasaba na leta yacu kubigiramo uruhare. Bashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare, ariko kugeza na n'ubu ntacyo bwatanze. Niyo mpamvu twiyambaje intumwa ya Papa kugira ngo idufashe ibi bintu bisubire mu buryo. Abandi bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri paruwasi ya Mont Carmel na abanyapolitiki bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru nabo bari baje guha ubutumwa intumwa ya Papa Francisco. Hamuli Keita wo mu ishyaka VPR rishyigikiye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi arasaba Papa Francisco gusaba ibihugu bishyigikiye inyeshyamba muri Congo kwisubiraho.
Turahangaha
mu rwego rwo kugaragaza ikitubabaje, kandi nta kindi, ni umutekano muke mu duce tw'intara ya Kivu ya Ruguru n'intara ya Ituri. Abantu bose barabizi yuko dufite ibihugu bitubangamiye kandi bibangamiye umutekano wacu. Muri ibyo bihugu abayobozi bacu bakomeje kubivuga kenshi, harimo u Rwanda, ndetse ubu ngubu ntabwo tukizera na Uganda. ibyo rero ni ibibazo bikomeye cyane kuko mbaye nk'inkunga imitwe itwaje intwaro ikaza gufata uduce twinshi. Niyo mpamvu imbere y'iyi ntumwa ya Papa Francisco irahangaha turasaba ko kuva ubu ngubu uduce twabunagana ndetse na kirorirwe n'utundi twose twarekurwa. Nyuma ya misa, Kardinali Louis Antonio Tagle yasuye inkambi ya Don Bosco iri mu teritwari ya Nyiragongo. Iyi nkambi icumbikiye impunzi zirenga 50,000. Aha yahavugiye ubutumwa bwa Papa bwibanze ku kubihanganisha kubera ibibazo bahuye nabyo bitewe n'intambara. Mu magambo make yagize ati: "Umushumba wa Kiliziya Gatolika, umubyeyi wanyaze ibihe bigoye murimo gucamo, kandi ahora basengera kuri Nyagasani Data wa twese. Dukomeje kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo muri izi ntambara z'urudaca muri Kongo, ariko twizera ko ari by'igihe gito. Rero ntimugomba kwiheba kuko dufite Data wa twese, umubyeyi ushobora gusoza izi ntambara zose mubona. Uwo nta wundi ni Nyagasani Imana yacu." Uruzinduko rwa Kardinali Louis Antonio Tagle ruje mu gihe ashize amezi abiri Papa Francisco asuye umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa, aho yagiranye ibiganiro n'abantu batandukanye barimo n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Icyo gihe kandi byari biteganyijwe ko Papa Francisco asura umujyi wa Goma, ibintu bitakunze kubera imirwano yari ikomeje mu nkengero z'umujyi muto wa Sake uri mu birometero mike n'uyu mujyi, aho ni muri teritwari ya Masisi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Uganda nyuma y'itegeko rikarishye ririmo ibihano biremereye kubakora imibonano nabo basangiye igitsina. Diane Nini Nahazwe.
Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu itangazo ryabwo bwavuze ko abanyagihugu batandukanye muri Uganda bashobora kugabwa ko ibitero by'iterabwoba bagakoregwa n'ayandi mabi, bakongera bakazira itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina. Amerika ivuga ko itegeko rihana abakundana bahuje ibitsina riheruka kwemezwa muri Uganda rizotuma haba abantu bahanishwa umunyororo wo guherayo n'igihano cyo kunyongwa. Amerika ibandanya igira iti: "Hari abazoshobora gukubagurwa gukorwa ko ibitero n'abarwanya abakundana bahuje ibitsina, eka abandi nabo bapfungwe." Umushikiranganje ajeje guhanahana amakuru muri Uganda, Chris Bayomunsi, yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko Amerika ibwirizwa gutahura ko Uganda ari igihugu cigenga gifata ingingo zibereye abanyagihugu bacu kitarinze kugendera ku mategeko n'igitsure c'amakungu. Chris Bayomunsi yagize ati: "Barafise uburenganzira bwo kuburira abanyagihugu babo bababuza kudakora ingendo muri Uganda, ariko ivyo gukangisha iki canke kiriya nta kibanza bigifise kuri nosi." Bayomunsi yaciye yongera ko ingingo ya Amerika itabatangaje bari bayiteze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni twibutse ko yateye igikumu kuri iryo tegeko rihana abakundana bahuje ibitsina igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu uno mwaka.
Urakoze Diane Nini Nahazwe, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda inkambi zari zicumbikiye abahuye n'ibiza n'imvura nyinshi yateye imyuzure mu kwezi gushize kuri ubu zose zimaze gufungwa. Imiryango byashegeshe yabonye inkunga, ariko baracyafite byinshi babangamiye ku buzima ubushya barimo gutangira. Gloria Tuishime.
Ukwezi kurenga iminsi mike kurashize abaturage mu turere tw'intara y'Uburengerazuba n'Amajyaruguru bibasiwe n'ibiza by'imvura byateje imyuzure bigatwara ubuzima bwa bamwe ndetse bikanangiza byinshi nk'uko byagiye byumvikana mu nkuru n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Abaturage bo mu turere ibi biza byibasiye batujwe mu masite atandukanye ari naho bafashirizwaga, barashimira Leta y'u Rwanda yabagobotse ubwo bari barasizwe iheruheru n'umwuzure. Wa Maria Goretti, umubyeyi w'abana bane mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu wari ucumbitse muri site y'Inyemera Mihigo ari gushakisha ibyo yatwara, ibyo yahawe birimo ibiribwa n'ibiryamirwa ku igare. Twamuganije atubwira imbamutima ze.
Twabyakiriye neza nta kibazo, ubundi ubuzima bwo mu nkambi ntabwo ari bwiza, ariko gusa baduhaga ibyo kurya, igikoma twakibonaga, abana bakabona amata n'imyenda bayiduhaga. Nta kibazo twagiriye mu nkambi uretse nyine bya bindi byo by'akajagari nyine ko mu nkambi, gusa twishimye kuba twagiye hanze, nta kibazo twishimye.
Uyu mubyeyi kandi avuga kuretse kuba yarahawe ibyangombwa nkenerwa mu nkambi atayisohose mu bokoboko, kuko yahawe amafaranga 500 yo gukodesha amezi atatu n'ibyangombwa nkenerwa mu rugo rwe.
Icyo nishimira ni uko nyine bampaye ibiryo bakamba n'amafaranga iyo najya gukodesha, ntago bantaye hanze gutyo gusa. Ubwo nyine muri iyi minsi turadukiye gukodesha amezi atatu, ubwo muri amezi atatu baraba ari kudutegurira naho tuzaba, aho tuzatura nyine.
Nyirasabiyumva Christine nawe ni umubyeyi wo mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu utarasigaranye na kimwe ubwiriza byamwibasiraga we n'abana be batandatu. Nyirasabiyumva ashimangira ko yakomeje gufashwa n'abana be bagakomeza amashuri nta nkomyi, gusa kuri ubu ngo amaze gukodesha yateje ikibazo.
Nayibonye ariko cumi na bitanu kubera abariko leta yadukodeshereje nabo bari kwifuza ku muryango w'abana batandatu, ko ntibyumba bibiri masa ni icyumba kimwe nakuze bayabahaye ni muyaduziko, rero bigatuma utabona inzu abana bahungutirwa. Ariko ni uko inzu zabuze kubera ubwinshi bw'abantu, ariko amafaranga yo bayaduhaye, ariko nubwo turi muri iyo turimo turashakisha inzu yabo byabo.
Abaturage bakomeza bavuga yuko badakomeje gutega amaboko kuri leta, ahubwo bagiye no gushyiraho akabo kugira ngo barusheho kwigobotora ubukene batijwe n'ibiza. Nyiraneza Marie Chantal ni umuturage wo mu karere ka Rubavu.
Ubuzima bwo mu ngambi ndabwo buhuje n'ubwo mu buzima busanzwe bwo hanze. Mu ngambi ho utegereza ko baguha, ariko iyo uri kwishakishiriza ugira icyo ugeraho ukiteza imbere.
Abaturage bakomeza bagaragaza n'ibindi bibazo birimo iby'amafaranga y'ishuri bemerewe kuko bakuraga ntaho bagifite.
Abari hano uko babarura abana wazo,
abana bari hano
uyu ufite abari ku ishuri
n'abandi
bashyiramo kugira ngo niyo
menye n'iyo ninjirana n'abavuze nange kuvuga ngo yiga mu Ruhango ngo yanguwe mureke.
Ineza Jessica yiga mu kabiri w'amashuri abanza ku ishuri rya Rugerero avuga ko nawe hari ibyo gikeneye.
Tukaba tutari twabona inifomu, hari aho bazibonye hari n'abatari bazibona, ariko bajya batubwira ko bari kuzidukoreshereza, none turacyategereje ko bazidushyikiriza.
Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Samuel Nsengiyumva yizeza abaturage bagifite ibibazo bitandukanye ko bazakomeza gufashwa, cyane cyane kubona aho gutura.
Kandi n'ubukangurambaga burya ni uguhozaho, biragoye kwakira ko icumbi ryawe warivamo, ariko buryo ubuyobozi bureba igikwiye kandi kigashyira mu bikorwa. Icyo twasezeranye abaturage ni uko tuzafatanya kugira ngo atagire umuturage uburi icumbi nk'uko dusanzwe tubikora, kugira ngo abaturage babone ahantu ho gutura.
Site y'Inyemera Mihigo niyo ya nyuma twasanze muri iki gitondo. Imirimo yo kuyisenya irimbanije mu turere dutandukanye tw'igihugu twagiye twibasirwa n'ibiza. Hakomeje kubakwa amasite yakomeje gufashirizwamo abahuye n'ibiza, icyakora umubare wayo ukomeje kugenda ugabanuka uko zagendaga zagurwa ngo abaturage bafashirizwe hamwe. Aho mu karere ka Rubavu ahari site nke zageze kuri imwe, mu karere ka Rutsiro ho ahari site 16 zaje kuba site imwe. Mu byo abaturage bahabwaga bagisohoka muri aya masite harimo ibiryamirwa birimo za matera n'ibyoroswa, ibiribwa birimo umuceri n'ifu y'igikoma, ibikoresho nk'indobo n'ibyo kuvomeramo amazi. Imibare iheruka gutangwa n'ubutegetsi igaragaza ko miliyoni 700 arizo zimaze gufashishwa abahuye n'ibiza mu gihugu. Muri rusange abagizweho ingaruka nabyo basaga 500.
Tujye mu Burundi, hashize iminsi 5 hafashwe icyemezo cyo guhagarika kurangura ibicuruzwa bitabora bivanwa mu ntara zo hagati mu gihugu. Ibi byatumye ibiciro bizamuka cyane ku masoko ku bari barabiranguye mbere, ahandi naho bakabibura nk'uko abaguzi n'abacuruzi babibwiye Ijwi ry'Amerika. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Twebwe urudandaza rwacu rwarahungabanye gaho, urumva tuzorindira uko leta yaba yarabivuze.
Abandanyi baturihisha kandi koko turakora.
Abo ni bamwe mu badandaza batandukanye baganiriye n'Ijwi ry'Amerika.
imyidogo yabo ije nyuma y'ingingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'intware yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ihagarika imosha ku badandaza barangurira ibidandazwa byinshi mu ntara bakabitwara mu zindi ntara byashikirijwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mu ndwi iheze
ubushikiranganje bukaboneyeho no kumenyesha ko itangwa ry'impusha zo kugura begeranya ivyimburwa mu ntara ribangiriwe guhera uyu munsi gushika ku igenekerezo rya 2023 mwaka wa 2023 guhera uyu munsi harekuwe gusa abagura ivyimburwa bike bike vyo gufungura mu ngo zabo uwuzofatwa imbere y'iyo tariki ya 2023 mwaka wa 2023 azohabwa ibihano ruhasha
abadandaza batandukanye twavuganye berekana igihombo barimwo inyuma y'ifatwa ry'iyo ngingo uku niko bavyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
abasomyi baraza twe tukababwira ati ibintu byarahagaze ruguru
banavuga ko baguma batanga amakori hakiyongera ko kuriha amazu bakoreramwo kandi batariko barakora neza ibyo nabyo bikaba kunyuko ku gihombo barimwo
twe gubuzima bwo hagarara kobera tuguma dutanga amakori amameri yose urumva izindi zose tuba dupanze zose urumva bene amazu bose bacha kwavuga ati tugume tubariha urumva buzima buca guhagarara na kundi tushobora kubigehe
n'abaguzi bari basanzwe baje gusuma ku isoko umunsi ku wundi basigura ku biciro byongerekanye ku basanzwe bari barabiranguye bakemeza ko bibakomereye muri iki gihe
ibiciro byasubiye kuja hejuru bivanye n'uko
baba baguzi canke abadandaza bose basaba leta ko yotezura hakagira na bikeyi bemeregwa kuja kurangura muri iyi minsi sigaye
twe twosaba leta gusa ko yotwugururira hagatumaza na bikeyi kugira abantu nibicwe n'inza
ifatwa giyo ngingo yo guhagarika ibifungurwa bimwe na bimwe byahora birangurirwa mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi byaje nyuma yuko ibanki nkuru y'igihugu ihagaritse inoti zahora zikoreshwa za 5 n'iz'ibihumbi 10 ikazisubiriza n'izindi zishasha hashizwe ingamba zitandukanye kugira ngo ayo mafaranga yahora akoreshwa avanwe mu banyagihugu mu gihe kitarenga iminsi 10 gusa mu nkuru twabagejejeho mu minsi heze twabasezeranije ko tuzobandanya kubakurikiranira ishyirwa mu ngiro gico gikogwa kuri ubu ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta bwatangaje ko iyo ngingo yo guhagarika iby'ibidandazwa iri mu nteguro yo gukura ayo mafaranga yahagaritswe mu banyagihugu cane cane bo mu ntara za kure bari mwabirimizi umushikiranganje udase niyo nzima atwara ubwo bushikiranganje yashikirije kuri uyu wa mbere imbere y'abaserukira abanyagihugu mu nama nshingamateka ubwo yari amaze kubibazwa n'uburongoye inama nshingamateka
n'ingingo tukijwa ijyanye n'umugambi gusubiza inoti kugira ngo borohereze abenegihugu ni kubanga kugura ibintu no gusubiza amafaranga usanga ku ndi umwanya babiteguye kubikoreramo bidakunze cyo ugasanga kiri bajyamo abantu bajyamo bicika mu nzu basanga ko badandaza n'amanoti rero ingingo ntwara hagati mu gihugu yafashe kugira ngo abantu begeranye umwimbu baja kugura mu gihugu hagati kumena agira abantu baza kwikura ayo mafaranga yakira bahereza bene igihugu kumbe badafite n'amakonti bayashyiraho usange mu nimero bamuye kuza kuyahinduza
ibidandazwa byabaye bihagaritswe kuva ku igenekerezo rya 8 gushika ku rya 20 za kuno kwezi bigizwe n'ibifungurwa bitabora birimo umuceri ibiharage ibigori amasaka ibiyoba n'ubushaza Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi uguha akubonye arutwa n'ukuzirikana mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana
Vazaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose kwisi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu ijwi ryawe
gushyirwa mugenderwa muteredi ndagacarishari kashiraga bokamazimaka no kurivura ingero tizimba mu kirango nibutse ndamashuri maze mvuga ngejo bamicumira gakene ko bahundu mugabo ye Turabazirikana waho muri hose kwisi turi ntashyo ibagereza